Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanda cyacu amakuru w'istato kaburungu radio yacu vewa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Haraheze imyaka 51 abarundi bacanyemo haraba ubwicanyi bwagahomera unwa bwahekuye Burundi mu gihumbi 1972. Ubwo si bwo bwicanyi bwagahomera bwonyine bwabaye mu Burundi mu myaka yakurikiye, harimo mu mwaka w'igihumbi 1988 no mu mwaka w'igihumbi 1993 harabaye ubwicanyi bwatikije inganda. Ariko kandi abarundi barafundiza amasezerano atari make, harimo amasezerano ya Arusha hamwe n'amasezerano y'umwe bw'abarundi. Harashinzwe imirwi ijejwe kwiheza ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi, haranashingwa umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi umaze no gushikiriza icegeranyo cy'ivyo watohoje. Ivyo byose ariko ntivyashoboye kwigiza kure no gutuza ubwicanyi bwabandanije buba mu bihe bitandukanye. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku mugambi wo kurekuriranira kwihanganiranira hamwe no gutsimbataza ubumwe hagati y'abarundi. Twongere turabire hamwe n'abatumire bacu intambwe abarundi bageze ko mugambi bihaye wo kurekuriranira no kunga ubumwe. Turavuga ku bintu byokorwa kugira ngo ubwicanyi bw'ikivunga bwaranze ibihe bitandukanye mu Burundi bugirwe umuziro. Abatumire bacu barimo inararibonye kujanye na kahise ku Burundi. Turi kumwe na Patri Desire Yamuremye, umujezuwita w'umurundi akaba n'umusesenguzi w'ibya politiki ku bihugu bitandukanye. Yarabaye mu murwi w'igihugu ushinzwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi awuvamwo mu 2016. Muraho Patri Desire Yamuremye.
Amahoro neza.
Murakomeye neza.
Ego no kuri namara mehera buze y'ubujumbura gusa.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na ambasaderi wa Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kuba umushikiranganji w'Uburundi yajejwe indero n'inyigisho. Ndaruzaniye yaraserukiye kandi Burundi mu ishyirahamwe mpuzamahanga ryo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho ambasaderi wa Gamaliel Ndaruzaniye,
sendeza mwese.
Murakomeye ngaho?
Turakomeye buhoro buhoro.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi n'umuganwa Ildefonse Rugema serukira inda y'ingoma. Muraho nawe namwe Ildefonse Rugema.
Ego turaho, ndabaramukije mwese.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro cy'umunsi. Ndabasabe mu ntango mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose muri batatu, akanya ni gato, iminota 60 n'ubusa. Reka n'abanywanyi bashobora kuba bafite ibibazo n'ivyiyumviro ni benshi. Reka rero ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi. Reka dutangure kuri mwebwe Ildefonse Rugema. Kuva habaye ubwicanyi bw'akataraboneka mu hamwe, bamwe bavuga ko byari ihonyabwoko ryakorewe Abahutu, intambwe abarundi bageze ku mugambi wo kurekurira ingana iki ku bwanyu?
Ego ubwo bwicanyi twibaza yuko turavye akahise k'igihugu kuva bwikukiye, twibaza yuko yabaye inkurikizi y'intwaro zatembagaje intwaro z'ubwami izo ntwaro zikaba zitashoboye gutunganya neza ubuzima bw'igihugu no gukingira abanyagihugu ubwo kwicana rero bwo 72 ngira twaba duhereye hagati hariho n'ibindi byaciyemwo
muri 1905
gome ibyo rero byo 65 burya twibaza neza yuko abarundi dukwiye kwicara hamwe tukaraba isoko y'izo ngorane zikaje Burundi isoko ry'amacakubiri yadutse cyane mu Burundi hakava hajamwo ubwo bwicanyi ufatiye ku moko tukaraba isoko ryabyo z'ukuri
kubwanyu nkuko twabivuze hariho utwigoro twinshi twagiye turakorwa naho habaye ubwicanyi kugira ngo abarundi basubire batsimbataze ubumwe barikuranire reka babane mu mahoro utwo twigoro kubwanyu mubona tugeze
ego mbere utwo twigoro nkuko nuko mwace mu nshiramo gatoya twibaza yuko habanje kuba uko gushamirana kw'abarundi bifatiye ku macakubiri y'amoko tuvuga ko byatanguye aho 65 turavye rero iyo soko ingene byagiye biragenda murazi neza yuko intwaro y'ubwami itembagajwe kwabaye nk'uko uba haje abantu baje gutwara ku Gikenye aho niho byahereye ucusanga rero umenga hari akagwi k'abanyepolitike k'abahutu n'abatutsi bagwaniye intwaro arivyo tubona gushika uno munsi hanyuma rero ibyo bivuze yuko hoba harabaye akigoro k'abarundi kugira barabe ingene bokumvikana ibyo zaje mu nyuma cyane byaje mu nyuma rwose kuko turibuka yuko mu 1991 ariho hatanguye kuba amasezerano y'ubumwe ariko murazi neza yuko atari imyaka ibiri heze amasezerano y'ubumwe baciye bayarenga ku bose haraba ubwicanyi bw'agahomera bunwa ivyo vy'ukuja kurondera ingene bo abarundi twosubiza hamwe ibyo byaje mu nyuma rwose ngira nivyo tuzahava dusubira kubushikiriza ico tuvyiyumvirako
ni vyiza cane rwose uko niko tubafa tubigenza reka tubaze n'ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye nawe nyine atubwire ukuntu abona utwigoro twagiye turakorwa nyuma yaho habereye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye
rwose ariko vyongora guhera aho mumbariye iyo habaye ibintu byiza cyangwa ibibi uwihweza icyo kintu araba ingene vyaje niyo vyavuye umuzi wabyo n'uwuwe 65 twafatiye aho twabonye ibyadutse umuriro wadutse bagatera umwami hanyuma no reka nsubiremo ibintu byadutse akaba umuriro w'abasirikare b'abajandarume wateye umwami mwambutsa ku kirimba agira imana ararokoka ariko muri icyo gihe nyine ibusangana hari hatanguye umwotsi wo kwica cyane cyane abatutsi babwiye abantu ngo tabara umwami abatutsi baramuteye icyo kintu kirafite icyo cyavuye rero kitwohera ku 65 kiho byahereye ibyo byahereye mu gihe cyo kongera kwikukira turamaze kubivuga kenshi cyane kandi biranditse igihe ababirigi bumviye yuko iburaya hashinzwe ingingo yuko boha independence ibihugu bwa afurika birarorera aho niho kumbure hari umuzi wa mbere w'ibyo bintu haca haduka abantu i Burundi no mu Rwanda uwitwa Albert Mos mwaramwumvise n'intwaro ya Harua bigisha yuko bokwigisha abahutu benshi mu gihugu yuko bariwe n'intwaro feodal z'abatutsi b'u Rwanda n'i Burundi. Aho niho havuye ikibazo, kuko kuri koloni aho abazungu badutwara bari bakidutwara bakagomba kutaduha independence, bagomba kwemeza yuko muri icyo kiringo hari abatutsi baniganye baniza abahutu akabasaba ibintu byabo byose kubera regime feodale y'abatutsi, ariko si yatwara hatwara ababiriki. Aho rero niho havuye imbarutso y'izo bintu, kandi mumenye abarundi muri icyo kiringo nka bose ntibari bazi gusoma no kwandika, amashuri yariho ntibari bayize.
None kuva icyo gihe umugambi wo kunywana kurekurenera ugeze he ku bwanyu mu kanya gato?
Umugambi wo kunywana kurekurenera nowushyigikira cyane rwose, kandi twarawushyigikiye. Jewe nari muri ba bandi 24 twagiye mu gihugu gusigura ibyo bintu, niho twahereye umugambi wo kunywana no kurekuriranira. Turagenda turashyira muri akorda rusha ngiye kuva yanjye muri akorda rusha, abantu bagwana basinya ko bagize amahoro, impunzi zose zari zaragiye guhera 1965 biratahuka i Burundi. Abasirikare bagwana ibicumuro byabaye mu ngwano bagize barabirekurirwa kiretse icyaha cya jenoside barataha mu Burundi. Igihe akorda rusha ibaye, abarundi bari bashinze ingingo n'inzira yo kurekuriranira. Byagenze gute ngo ntibandanye ibyo twavuga mu nyuma?
Ibyo turabigaruka ku mukanya, ariko reka
icyo cyo kurekuriranira no gushyigikira nituraba tutarabishyika ko turaba igituma, ariko niyo nzira yonyine yuko twogira amahoro aho kwinubana tugatangura gusubira gukorera hamwe nka kera ngo Burundi butere imbere. Ni programme rero ni shigikiye cyane n'ukurekurirana turavugana mu kanya kuri
ivyo nibazo tafatu ushikira mu kanya. Reka duhe ijambo Patrice Desire Yamuremye, nawe nyine yagize uruhare ruhambaye cyane rwose mu rwego rw'igihugujejwe kurekuranira. Atubwire ku bwiwe uko ntabona utwigoro tw'abarundi two kunywana no kurekuriranira eka kubana amahoro.
Murakoze cyane, cyaza kugaruka ku kubikunda kuvugwa ibyatangiye impapuro zasinywe. Nibaza ko Uburundi bwaciwemo amacakubiri, turazi igihe byatangiriye, igihe abakoloni b'Ababiligi bafashe ingingo yuko abantu bahindura ku mwami ahindura uko yategeka kare muraza yaramwangiye. Ndagiye cyane ko ndi kumwe n'uva mu ngoma naza kumenyeza. Nibaza ko aho yari intango ya byose ibintu nza kubibandanya ko naja kuvuga rero abarundi bageze, abarundi bageze uyubiye kubiraba nta bikigiri kwijerano cyanga mugabo. Nibaza ko abarundi batakiri mu ngorane z'indyane za moko, kwa ari ibintu abantu bashaka kuba batugumizamwo harimo n'abazungu n'uyu munsi kumenga turabantu tutobana turabantu twankana. Abarundi ntibigeze bankana kubera ubwoko bwabo, arundi barankanye kubera ubutegetsi bwo banyine bubanganishije kuko bufasha aba bukabakundwakaza abandi bakabica bugafata aba bakaronka ibi inyungu ataho ziturutse. Niyo ngorane ihari ntihagire twiguye turaza kujya muri kabangende ngo tuje abarundi bakore kugura amatari y'igitatu na gatanu mugira kabiri sirwe. Nibaza ko aho mbona abarundi bageze, abarundi bashaka kunywana kuko azogira igihe hari n'abatabishaka abo nibo babuza. N'umudagi hari abatemerewe nyaboko ry'abayahudi bo muri Afurika y'Epfo, hari abazungu bahisemo yewe uri kwigira hanze kugira ngo ntibabane n'abirabure. Mugabo urugero rw'abarundi mu kunywana rugeze kure, abarundi b'ingorane barimwo ingorane z'umurindi w'iterambere na cyane cyane kandi ingorane z'indyane za politiki. Ubu erega abantu ntibariko barapfa ibyo by'amoko mu Burundi, ari bapfa ingene umuntu yoja ku butegetsi akaronka n'ibyo ubutegetsi butanga ningene ubundi yosubira ubuntu.
Icyo kibazo cy'uko abarundi batigeze bapfa moko eka turakigaruka ko, ariko reka duhe ijambo umunywa wa nyuri radio ijwi rya Amerika Jean Norbert. Muraho, murakomeye. Jean Albert Matumba
Sekunda mumva neza
muri hehe ga
Allo
muri hehe
Ah gende Bujumbura
Yego ni byiza murafite ikibazo ikimvuye mu kanya gato
Oya n'ikimvuye je no kintu ca mbere no shima nuko aho tugezemo no mwaka wa 2023 mu Burundi kibazo cy'amo ko turiko turakirengera muti gute kuko ugiye kuraba mu bubare amoko yose aricarana mu manza amoko yose aricarana mu isengero amoko yose aricarana kandi ugasanga ikiyago n'ikiza ugasanga umuhutu ararongoye umututsi umututsi ararongoye umuhutu bagahana bagenye ibyabaye muri kahise byaratubereye icyigwa nk'akarorero turaze ku ihene bwoko ryabaye mu 72 ubu nta muntu ariko aratera igitsuru urundi ngo mwaratwiciye abahutu cyangwa mwaratwiciye abatutsi haba no mu 93 rego n'ibyo byabaye byarabaye mu bwabarundi baragerageza kurengera ibyo byabaye mu ico gihe hakaba ukunwana hakaba ukundikana kuko ibyabaye byarabaje onopeta iho tune mugabe ikibazo cy'amoko mu Burundi kiriko kirarengerwa ku buryo meye ngo ego sinavuga ngo nta kibanza gifise me gifise ikibanza gitoye cyane
ego murakoze Jean Norbert umuganwa Rugema Defense ikirimbira cha Jean Norbert mu kivuga ko iki ikibuko cy'ikibazo cy'amoko cyararangiye mu Burundi cyangwa kiriko kirarangira mu kane gato
ego ne birashoboka kuko by'ukuri iki kibazo twogifata mu ntumbero zibiri hariho ukubana kw'abanyagihugu abanyagihugu abahutu n'abatutsi eka n'abandi zabo bonyine bari mu gihugu abo abanyagihugu burya barabana neza ariko mu banyepolitike bamwe bamwe icyo kibazo cy'amoko baragikoresha kugira abanyagihugu basubiranemo ibyo niko bizagiye biragenda mu ntwaro zose zabaye kuva intwaro y'ubwamitembagajwe icyo kibazo cy'amoko gikoreshwa n'abanyepolitike badafitiye urukundo igihugu cyabo ibi rero kuvuga yuko abarundi bo bariko barabirengera nibyo mugabo hari ibimenyetso sindamusiga zerekana neza yuko amacakubiri mu gihugu ariho murazi neza yuko mwibwirizwa nshingiro bashizemo ivangura ry'amoko kota ethnique icyo kintu si ciza na gatoya mu ntumbero yuko iryo vangura ry'amoko umunyagihugu nacu ajyungukiramwo mugabanye politike bafise ico bavyungukiramwo ica kabiri banza mu mpakanya gato yameze ica kabiri mu bimenyetso sindamusiga murazi neza yuko habaye ubwicanyi 93 ubwo bwicanyi buracafise ikintu cerekana neza yuko abanyagihugu batarasubiza hamwe amfatiye nko ku banyagihugu b'abarundi bacitwa abateshejwe izabo impunzi hagati mu gihugu gushika uno munsi imyaka 30 igiye guhera ayo makambi y'impunzi y'abateshejwe izabo bakiri ngaho badashobora kuja kuba ku itongo ryabo icyo ni kimenyetso gikomeye ndabahaye
rego reka icyo kibazo tugiye na ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ikibazo cy'amoko cyararangiye kiriko kirarangira mu Burundi mu kane gato cyane
rangiye severi ntibiri kwirakora icyo kibazo cyagishinze ko severi igikorera ko kuri fasha abarundi gushyira mu nzira imwe ingene bumva icyo kibazo kiriho rero hariho severi imaze imyaka 8 niko niyibazimenga nuko kiriho nicyo gituma rero tutohenda abarundi ngo byaraheze nta kibazo kiriho umushya ntahe Rugema aheje kuvuga kubibutsa neza abantu bamaze imyaka 30 mu site z'impunzi mu gihugu hagati. Ubu ho noneho hari izindi mpunzi nshasha zagiye ku isi kuva mu 2015 kera hahunga batahanye impunzi zo zabaye none ubautu n'abatutsi barahunze igihugu. Biragoye rero icyo kibazo kiracyariho neza rwose severe nibata ko twoyambambira igahinika kugira turonke ukuri cyangwa irondera abayifasha kugira turondere ukuri. Kwihenda rero ngo caraheze two turahenda abanyagihugu. Ubwa kabiri abanyepolitike niko mwavuze na kera kubabiyi bari abanyepolitike bateye umwanda musubiri. Abarundi ntibigeze bareka kubana gushika n'ubu. Uburundi bw'abarundi bwagumijwe mu minwe n'abarundi b'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abandi babe abarundi mu nyuma nibo bagishyigikiye n'ubu ingene Burundi bubaho. Abapolitike rero turabe icyo bakoze n'ingene byatugoye tubyemere amakosa twakoze tubwire uwaruka amakosa twakoze kugira ngo twubakire kuri uwo mwumvikana abarundi bagumije naho nyene bari bakwiye mu ndyane nk'izo n'abanyepolitike kandi ibyo
nibo
nibo nubagiha izina Burundi.
Mu kanya gatoye Patri Desire yamunemye namwe ikibazo camoko c'indyane z'amoko carangiye mu Burundi mwaragiye mu murwi ugiye gucejwe ukuri n'ukurekuranira mu gihe cyo mutubwiye mu kanya gatoye cyane rwose ndabona umwanya wihuta.
Ayo moko tiniza kuba ayo moko yararemwe turabyiwe aremwe hanyuma abantu barayakoresha muri politike haba ku ndwara ya gikoroni no ku zindi ndwara zakurikiye barongeretse niyo bidiha arabizi. Nibaza ko tutotangira kubakira ku musenyi abo twubakire ku mabuye. Amabuye dufise nuko dufise Burundi bamwe abarundi basangiye ubuntu bagasangira Imana bagasangira gupfa no gukira. Ibisigaje abanyepolitike byo nimwibaze ngo igihe munyepolitike ari we wese kubera ata mugamba afite akabona ko umugamba we ari gucyarishamo abarundi azobikora. Ariko uko baronyeretse abivuze aravuze ati wari mu nzu zabo turi abatutsi bahoze 2015 bibereka nyene ko ingorane nyamukuru dufise itakiri izo z'amoko ahubwo ari ingorane za politiki. Uko kera impunzi twatuzwi impunzi ari umuhutu ubu yaja Tanzania ubu yaja muri Zaire ubu yaja mu Rwanda n'ahandi ubavuze ati bose barahoze ni kuko ariko twigi ikibazo uko ubu tugifite uyu munsi. Ikibazo dufite uyu munsi cyari ikibazo cya politiki n'ikibazo cy'abanyepolitiki badafite imigambi ikiba cy'abanyepolitiki badashaka ko ibyo bintu bihera. Rugema yabivuze mbega ibi bintu biri mu bwirizwa shingiro yuko abantu bagabura ubutegetsi bakurikije amoko ni byiza cyangwa ni bibi? Ubwanje igihe cyararenze kuko abarundi baho bari murabyumva bose babivuze inkoni zikiri yuko aba batari mu butegetsi n'abandi batabonimwo ziringire twotunganya igihugu aho umuntu wese yubawa kuko ari umuntu agahabwa uburenganzira kuko ari umuntu agahabwa uburenganzira kuko ari umuntu w'umurundi akaronka ibyo akeneye kuko ari umuntu w'umurundi. Iyo ngingo rero iriko irashika mubone ntitwibaze ngo turyame wazogera igihe hataba abanyepolitike akoresha ibyo bintu ingorane izoba ku barundi bazobakurikira. Dufata akarorero abo bantu bavuga bateje ibyabaye imyaka 30 abo bantu bararima iwabo mugabo urumva hagize abanyepolitiki bababwira bati nimuhirahire bazobakurikira n'abandi nicyo kimwe hari abanyepolitiki bagira impunzi iti ntutahe n'abandi byo bacyo kimwe tubaza tuti mbega turafise ingene twebwe nk'abarundi ko dushaka kubana twokina politike bokina politike abayikina ijyanye n'iterambere ry'igihugu. Nibaza ko ubu bigaragara neza ko ingorane zabaye ari ubutegetsi butigeze bushyira imbere inyungu y'umwenegihugu uwo ari we
Murakoze tuyibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kibuga mu Rwanda. Turi kumwe na Jean Mugisha, mwiriwe neza?
Yego, mwiriwe neza.
Murakomeye?
Turakomeye no kwezi.
Ni byiza cyane rwose. Ikibazo cy'icyumviro
gisa n'icyumviro icyumviro nava make no gutera kuri ibi bijyanye n'imyaka 51 ubwo Burundi habaye bwicanyi gusa n'ubwabaye agahamyabona ama nagomba se n'ugaruka cyane cyane ku bijyanye n'ukuri n'urugo kuba umubwiye ujyanye n'ukuri n'ukuri kuyamya kw'abarundi CVR uko mu bikorwa byawo uko yashyizeho ujya no muri iyo ntumbero ugaruka muri ubu bwicanyi bwabaye n'icyo gihe hanze imyaka 51 rero kucyumviro cy'iwanjye turaje uko abarundi twabanye ibyabaye uko tumeze ubwoko dufise ibyagiye biraba biri muri za njyane z'amoko yagiye araba hagati y'abatutsi abahutu ugasanga bya bintu biguma bigaruka iriyo mu mikorere yayo mu guseveri kenshi iri kuraraba urerekana ugenda urerekana ababuze kwerekana yuko umugumwe ari wo wiki wundi undi mugwe ari wo wiki wundi mugabe ugiye muri ya ntumbero yawo kuvugana ukuri no kunywanisha no kurikuranira nimba utwerekana umuntu ati ubu warabuze sinaka yakwikiye ubundi ukereka ubundi ati ninaka yakwikiye ntiri mu ntumbero yo kubanywanisha ahubwo uri kuraraba hari uruhande umenga ubuhengamiye ko uri kurereka uti naka yarakwikiye ejo nawe hirya hejuru baraba hirya
ego Jean Mugisha
uko byenda kibona uko nsa n'ukibona ibirango abarundi baravuze batuti baravuze abantu baravuze bo jamu havuga ati twese twaravuze tubagire kahi ahubwo turabindeye reka kubaho akadirije je amuremye ele afata cyangwa ijambo yavuze ati hari izina rishasha iterambere rije izina rishasha ry'amahoro
Tufate kwa ibintu ayo wacu yo nanabaho bohora n'umuntu yasigura ukereke ukurikije ibyerekeye ubushakashatsi bwa bijabaye cyarabaye bwa uyu munsi uko mbona abarundi bari kubarabaho kuko burya yaba abarundi batari kubarabaho biyunga arabantu baba baramaranye arabantu batambuka ngai Bujumbura bisha abantu 22 abantu batambuka mu makomine babarisha abantu 93 harabisha abantu tatu gato bakiriho nta mumwe nta n'umwe mukubita barabarika igukwa ko abarundi barafite intumbero no gushaka kubahana kubahana bashaka ni ukubera ko ubuya babona yuko ibintu abantu babacanishijemwo atacyo bimaze kuko uyu muntu atunze kubera ngo yatetse ari naka we n'uco utunga kuko wewe ntutungishwa n'itunga ry'umuntu kuko yabaye ikega cy'umugore igiye gucanga yamushyiranga hanje utungishwa n'amaboko y'iwawe
n'uko
rugatera imbere
wa
gatandatu yavuze ati iterambere ni izina ry'amahoro ahubwo twese hamwe tujye kuba murindi kugira ngo tubyare umusaruro w'amahoro azotuma tutacyumvira ibyo bintu by'ubuhutu by'ubututsi by'ubutwa mubo twiyumvira icyumviro cy'umukene
ndabibutse mumpe inshu ngufi ngufi ya ambasaderi Gamaliel Ngamuzane icyumviro cya Jean Mugisha avuga ko asa n'uvuga ko gikoba cy'umurugwi severe udoma ku rutoki sinaka niba kwiciye kidafasha mu kurekuranira mu cyumviro yakwiye
umugwi wa severe cyo kibazo cyo cyo yashinzwe umugwi severe ushinzwe kumenya ukuri ukuri rero kukurondera bimwe ntituzobitora kuko iyo habaye umugumuko ababitanguye binyegeza muri uwo mugumuko hagafatwa abataribo ibyo rero seveni yondera ukuri gusa itange raporo abaruti tuyifashe kumenya uko kuri yanda basomere umushinga ntari umwanditsi akomeye cyane w'umuzungu atari umurundi bihweje ingenzo z'ibiro byasanguye muri 59 ndiko yanda gusomere mu gifaransa cyo yanditse uwo muzungu muzo muvuga izina hanyuma
muce mutubwira amajambo make icyo yavuze
pour ego cyane pour le parmi hutu parti pour l'émancipation des hutu qui s'impose au Rwanda. Il ne s'agit pas seulement d'abolir les privilèges politiques et économiques aussi, et le contrôle des billets de promotion, mais de chasser la minorité d'envahisseurs hamites et rendre le pays au Bahutu ses propriétaires légitimes. Nous nous sommes dit que nous avons 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 izo bintu rwose cy'abarundi bazanye zazanywe n'aba bantu bezeri rero iteza kubona inkomoko y'izo bintu ikabibwira abarundi kugira ababone aho bakuye ikosa. Izo rero kwagiriza abarundi napo rino batanguye kwica abantu sivyo na gatoyi baravyigishijwe bafise aho byanditse bavuga yuko muze mu Kirundi la parme hutu icyo yifuza sukubuza intwaro y'abatutsi gusa n'inyungu za politiki zari mu ntwaro nukomora abo baje b'imvamahanga hamite sino kugira mu kirundi ndakizi n'ugusubiza igihugu abahutu bo bari bene co sinzi ko izina bene b'urundi n'abanyagihugu cyaguye muri ico mugabo byigishijwe kera cyane mu 59. Ego rero ngira n'izo severi kuye kuondera mukuri tukaraba icahenze abarundi barahenzwe abahutu si bo batanguye necessaire abarigishijwe.
Ego imbere y'uko dufata
reka
tubanze ijambo umushyira hahe rugimana wawe agiye reka duhe ijambo mu kanya ntari guharika tubanze tubaze umushyira hahe. Ego rindira gatoyi rugema gire icavuze kuri ico kibazo kivuga ko
ikigicho ararumire tabude bizo turavanga ibihugu
dekariye
bwe yewanumiye mu biganiro cyo Burundi yanumiye ku Rwanda
reka twanze duhijambo de force rugema rugema
n'umwanditsi yandika ku Rwanda
yego mukanya ndagoje ijambo rugema ikibazo cyuko umurwi utabifashemo neza mu kivuga kwiki mukanya gato cyane gose
umugwi mushatse kuvuga umugwi sezer
ego nico kibazo cyabajijwe na Jean Mugisha
ego me nibaza yuko uyu mugwi sezer murumva yuko uje vuba cyane travye ingorane zikiye mu gihugu ariko ubwo bushakashatsi bagira kugira batore ukuri nibaza yuko butandukanye kubera byinshi muri kahise ku Burundi burya byanditswe n'abazungu hanyuma rero ugaca usanga ibyo bafatira ko birashobora kuba atari byo. Ikindi nacyo umugwi sever sinzi yuko ushobora gukora wisanzuye nk'umugwi wigenga kuko turabona yuko umenga harimo intumbero ya politike mu byo bashikiriza ibyo nabyo bigatuma abantu bagira amakenga ku byo babashikiriza.
Yego mereka duhe ijambo rero na Patri Desire Muremyi agiye icavuze hari cyane cyane
iyo siguro bita kotasiyo ya amba n'uze ministre aruye tabuze yaba ministre nibaza ko hariho abantu dukunda ku kutiranya ibintu Burundi byikukira n'igihugu cy'u Rwanda byagenze kumwe kwenye yaba imwe umwana w'umwami yaratsinze kandi atowe n'abarundi bose Burundi bwabonye mu gihe cyo guhana umuzungu igihe butoye nayo kwikukira ego nta muntu yitwaje amacakubiri yatowe abatowe n'abitwaje ubumwe anaja gushika umugu rero ugeje kuvuga ukuri umugu ugeje kuvuga ukuri si nyishu
izova mu ijuru nitwebwe abarundi twebwe kuko uwo mugugi zora abantu zinze muri 13 twebwe twariye umenga twari 10 nitwebwe abarundi dushaka iki dushaka kujahi ibi bintu umuntu abyunguka mu iki kumuhutu wunguka iki kumututsi wunguka iki hari umuntu mbega ararongo muri yoni kubera ari umutu cyangwa ari umuhutu atadana cyangwa ngo ariye nawe dukeneye gushika kugira ngo tube koko le citoyen citoyen Sokrate niwe yavuga ati mu gihugu aba abantu babiri batatu arabareza ijyo kuvuga ibijyunju hakaba ari tribalisi abitwaza amoko hakaba ari citoyen wewe uri umurundi uriraba uri hehe hazogegiye tutogenda tuje imbere nezidiyo ere tribalisi basigara inyuma abo bazokwamaho kandi bazokama bandika baze bame bavuga mugabo ntibizobuza le citoyen gutera
bakimbere mukanyaka
barabuze mugabo twavuze tuti icara abanyarwanda bahisemo nuko bari mu nzira y'ukurekuriranira no kubana mu mahoro kugira iterambere rirama rishike
kugira iterambere rirama rishike umwe butsimbatari mu Burundi icyo ni kibazo twaba dusozera ko ariko imbere yaho reka tuhe ijambo umunywanyi wacu Norbert murahamura komeye
ana
murahamura komeye twumva
turakomeye cyane mumeze mute mwembe
ni byiza cyane rwose duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
mbere na mbere ndashimire
yego mutubwire aho muri ubwa mbere na mbere
ikiganiro cyiza mwateguye
yego
ariko nshimira n'Uburundi aho bumaze kuva n'aho bumaze kugera
yego
bateye intambwe ikomeye cyane kandi uburyo bari kubaka inzego zigaragaza neza yuko bamaze kugera ku iterambere rikomeye ndumva nta kindi nababaza
muri hega naho betubwire aho muri ubwa mbere na mbere tubwire aho muri
ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo murenge ni wawe yoga
ni byiza cyane rwose naho bera ati ka inzego z'Uburundi ziko zifata neza zizifatamo neza cyane cyane mu byerekeye kunywana no kurekuriranira mu shyanahe idefense rugema ikintu umuntu acokorwa kugira ngo abarundi bave muri ibyo byose bya kahise njyane baciyemo baje eka bashyira imbere imigambi kwiteza imbere no guteza imbere igihugu eka no gutsimbataza amahoro n'umutekano n'ubumwe ku bwanyu inzira yoyiye mukanye gato cyane rwose
ego me nibaza yuko buri gihugu kibazwa abakiramutswa abatwara ni nabo batunganya ni nabo bashiraho icuka cyiza cyotuma barundi bashobora kuganira bakicara kugira barabe ingene twova mu izo ngorane zikiye mu gihugu urumva rero biva ku ntwaro ivyo rero nibaza yuko ni habari intambwe iriko yakogwa n'intwari ihari ibyo abarundi bose bo babibona ariko mumba barire gato yansubira inyuma gato kuko umushinga na Hege Mariel ndaruzaniye na Patrick ya Muremye hari ico batumvikanye ko ari naco gishimikira ko cyane cyane kuko tugiye kurondera inyishu ku ngorane zihari nitubanze turabe isoko izo ngorane icyo kintu turakirengagiza cyane nitwoza turafatira aho tugeze ngo turabe wingene twoje hamwe ikintu twahuriye ko nuko ibintu zahereye mu Rwanda mu 1959 zaratandukiye Burundi izo ntawo bideha ariko mumenye neza yuko kuva twikukiye 1962 reka meme n'imbere yaho gatoya amatora ya 1960 atanguye murazi neza yuko abazungu bashatse kwinjiza amacakubiri y'amoko mu Burundi ariko birabananira ucishamwo abahutu n'abatutsi hanyuma ivyo bibananiye bagiye mu baganwa barabacanishamo ariko naho nyine umwami mwambutsa abera umugabo bamwishye umuhungu we w'imfura ariwe ncungu y'ukwikukira ku Burundi nta njyane zabaye nta murundi yishu wundi yihoye izo zose izari zamaze kuba mu Rwanda nijatandukira Burundi gushika 65 aho umwami mwambutsa ategwa n'abasirikare b'abajandarume bagomba kumwica Imana igakinga. Icyo gihe ikibazo cy'abahutu n'abatutsi niho cyatanguye by'ukuri, kuko ari ako kagwi k'abahutu ari ako kagwi k'abatutsi icyo bahuriye ko nicyo kwirukana umwami mwambutsa akava mu gihugu. Aho niho hatanguriye n'iryo soko rikuru y'intwaro wasanga uno munsi hari intwaro y'abahutu, wasanga ejo hari intwaro y'abatutsi, ugasanga hari intwaro yakoreshejwe y'igikoresho cyo kwihora cyangwa cyo kuvuga ku butegetsi.
Icyo kibazo
ibandanya gushika uno munsi.
Yego me defense rugema icyo kibazo ndagishikira abandi
bakamuraheze
akanya kanya gutatanga.
Ego nuko abarundi dushaka kwicarana kugira tukane ni turabe iyo tuva ngo tumenye iyo tuja, kuko ibi bintu n'ukuri n'ubu nababwiye yuko hari ivangura rya moko mu ibwirizwa shingiro, nababwiye yuko hari abarundi bakiri impunzi mu gihugu cyabo atakiboneka kiriho kirakogwa kugira bidegeze mu gihugu cyabo.
Yego
abo banyagihugu barashaka kubana.
Yego
mugabo abanyepolitiki bafisemo ikiganza cy'uko abo bantu badasubira mu zabo.
Yego bigafasha rwema icyo kibazo ndagiha Patri Desire yamuremye na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, ariko imbere yaho reka tubanze duha ijambo Butoyi Jean Marie. Muri aho Butoyi Jean Marie?
Ego muri hehe? Aha turashima Imana.
Muri hehe?
Kandi ni kandi ndi Tanzania mu kandi impunzi kandi induta.
Ego me ikibazo cy'imvira mu kanya gato ku ijambo.
Ego ni intererano kubijanye ni intwaro cyangwa se politike mu gihugu cyacu cy'u Burundi. No kuvuga yuko u Burundi bwagiye buba mu bihe bigoye, ibihe bitoroshye bivuye ku ntwaro zageze kwirikirana zitifuza gutwarira abanyagihugu, ahubwo batwara kugira ngo kumbure birondere inyungu zabo mu kujyanisha abene gihugu bakoresheje ikintu kijyanye no kubereka ko hari bari imigwi itandukanye, hari abahutu, hari abatutsi, hari n'abandi. Ariko intererano yanjye rero nagomba gushyira ko nuko gushikura munsi abarundi turakwiye gukanura tukabona tugaca ubwenge tukabona yuko abanyepolitike batadukunda, ahubwo twebwe nyine abene gihugu dufatane mu nda dukore ibikorwa byacu biduteze imbere, hanyuma umunyepolitike azanye icyumviro tukigosore turabe, hanyuma igikwiriye tugikore, kidakwiriye tukireke, kuko ibyagiye biraba mu gihugu cy'u Burundi kuva kera byava kuko ukuntu umunyagihugu muto muto ni ukuvuga yarahuruduka azaniwe icyumviro kanaka n'umunyepolitike agaca mwizera, kubera ko bava kumbere mu bwoko bumwe cyangwa se bavuka mu ntara imwe agaca mwizera kubera icyo ntarabe ingaruka y'ikintu cyangwa icyumviro amubwiye gishobora kuzana mu gihugu.
Butoyi Jean Marie, murakoze cyane rwose ku cyumviro mushikirije. Ndabona ikibazo kiguma kigaruka, abantu baryanisha abarundi, abanyapolitiki batizewe. Imbere y'uko mugira cyo muvuze ku inzira yofatwa kugira ngo amahoro n'umutekano eka ubumwe mu barundi busimbatare hoko gukireka ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, mugire icyo muvuze kuri ico cyumviro ca Butoyi Jean Marie yavuga ko hari abantu baryanisha abarundi eka cyane cyane abanyapolitiki mu kanya gato cyane rwose.
Ibyo twabivuze na kare nicyo nahereye ko abarundi bararyandishwa sibo baryanye, nicyo gituma n'ubu abarundi bakiri hamwe. Abarundi bararyanishwa kuko abanyepolitike baryanishijwe bakabajyana mu nzira itari yo, kandi kumbure batari babiteguye bakabigwamo ibi rero tuvuga n'umushyantahe rugema bishuri kibazo umushyantahe abagije ahamagaya barundi ngo baje hamwe barundi nzira bavamwo mu rundi ni hageza mbwa barundi asa kurongorwa na leta iriho ibashobora gukora nabo nyene bidakoze na leta iriho rero bazunguba baryana uyu rero bisa n'ukwihebura kwa politisiye bagize izo tubareke tuzobyitorera muri hehe tuje kuri leta turabe kwikora tuyifashe uko abantu bahuze nicyo gituma yose be icyo nicyo kibazo abagije kandi agishimye cyane mubwa abarundi bonyene ni ukubahenda kubabwira ngo bazokora na bonyene atariki barongoye barundira ibyo bintu yango bijya nizo mu Rwanda gusa kera igihugu cyari Rwanda urundi niko gituma Albert Moss asida turiye mu Rwanda bamutumye Burundi ushinga umugambi pepe izo rero zuka kubyi kubyindi wacu la même personne uwo muntu umwe yahereje Rwanda azi Burundi aro umuntu rero iyo ugomba gusaba akazi ngaha mu kazi utanga ikintu bitaseze n'igihugu nuko utaravyo cavuye n'ingene kigezaho gushaka irondera inyishu cy'ingorane zifise n'ubwo reka turinde severe irondere twicaye hamwe uko kuri niyo nzira y'ukurekurenira uko kuri rero kumenyekanye intahe ubutungane uzokuzuriza barenganijwe kumbure ntizoronka izibuzurizo imyaka yose mugabo ingingo y'ukuzurizanya abarundi babonye icyo bapfuye n'ikenewe
niho tuzore kubinaneza tujanye ambasaderi ya Marie Ndaruzaniya kanya karihuta cyane rwose nashaka nakoze na Desire na Patrice Desire yamuremye nawe nyine agiye cavuze ku cimbiro cashikirirwe na Butoyi Jean Marie avuga ko abanyapolitike ari bafite uruhara runini mu njyana z'abarundi mu kanya gato imbere yuko mutubwira inzira abarundi bofata kugira ngo ibyo bibazo byose by'injyane bive mu nzira
aho tugeze n'icyo abarundi uyu munsi bakeneye kandi nibaza ko kenshi hari abantu bashaka kutuguma muri bene ibiri ibyo kuma duharira by'amoko by'intara by'iki ibintu bidusubiza inyuma bidutesha umwanya abo n'ukuraba bimwe twoja ku wundi murindi kuko burya harari inzara hakabyuka inzigo igihe njyewe ngira ndabivuge bwana Frederic naje akubwira ko burya amoko arazi mu Burundi no ku isi yose ni amoko y'abakene be n'amoko y'abatunzi ahubwo twogera gute kugira ngo abakene bisuganye kugira ngo nabo bace nk'ubwo bwoko bw'abatunzi iyo ntambara ihari ibyo bindi mu byakozwe n'abatutsi abantu batangiye kubibona bamaze no kubibona yuko atari yo ngorane nyamukuru yarabaye ingorane nyamukuru abantu barayirema abanye politike barishyiraho mugabo ukumenya neza yuko ubu ntibaza ko mu Burundi atamenye politike yoba kiza kwitwaza ibyo bintu warona amajwi ko turi mu gihugu kigengwa na demokarasi ni ukuvuga ko umutegetsi uwo ari we wese ko byamye barunyeretse hariya umutegetsi wo kumutumba yagishyirwaho aratogwa uwo mu ikomine yagishyirwaho aratogwa uwo mu ntara niwahe yagishyirwaho aratogwa n'amashinga amateka iratogwa iyo abo bantu abenegihugu batoye batabaranguriye ibyo babageneye mu bisanzwe baratora uwundi abarangurira ibyo bifuza muri icyo kiringo naho mbona Burundi tugeze kandi dukwiye kubakira kuko niho hari kazoza nakoze
murakoze turuse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jimmy muraho Jimmy
muraho
muri hehe
Bujumbura
ni cyiza cyane rwose akandi kazi na ninde ni cyiza cyane duga ku ijambo ikibazo cy'urira mu kanya gato
ama ikibazo ntuzikiriza nuko narandi kumvira yago ama ndi mu by'amoko ndi bufatiye ku gihugu cyacu Benbel byakahise amariyo kubera byakahise babiciyemo rero abanye politiki nibo bagira uruhara cyane mu kugira nagira ibintu by'amoko bikomere bigire n'ubugira ubwoko bumwe bumwe bwanke ubundi byashyirwamo ingufu n'umurindi n'abategetsi bari bayoboye icyo gihugu ariko guhera mu deni sevo ibintu by'amoko mu Burundi ntabwo bigifite umwanya mu gihugu ntabwo bigifite umwanya mu bantu ubona mu muntu ubwo amigana n'uko yarariye cyangwa n'uko yagenda kurondera rero ndabizi neza yuko ikibazo cy'amoko mu Burundi gifite n'uko ubucacagoye umuntu rero udatitwaza cyangwa akora ikintu icyo ari cyo cyose ko yitwaza amoko nta n'umwe mugira namukurikira rero urumva tuzaba gusa abanyepolitiki bobo bashakira inda zayo mu moko yuko buhagarara mu bakozi
murakoze Jimmy reka rero ikibazo cy'abanyapolitike uruhara rw'abanyapolitike rurabandanya kuvugwa mu ryane zihari hagati y'abarundi nkuko nari nabwize nashaka namwe patri bizirinde yamuremye mu gice mutubwiye ikintu cyokorwa kugira ngo izo ndyane zose z'amoko zigirwe umuziro mu Burundi reka abarundi bijijukire ikiramenye
nakoze cyane Frederic yani baza yuko amadeba menshi ku kibazo cy'u Burundi ku byerekeye amoko y'amasezerano yakuwe ni menshi abarundi baramaze gutahura neza ko kubaho kwabo atari ajya amasezerano yasinywe atari impapuro zasinywe ariko ari uko ejo cyangwa hirya y'ejo umubyeyi yareze umwana wiwe yamujyanye ku ishuri akiga atamuntu akibuza kujya muri kaminuza kubera ubwoko bwiwe muri fakulte kanaka cyangwa iyindi kuburyo byarabaye atarabigarara bataza mu mafakulte amwamwe byarabaye atabaja mu gisoda byarabaye ubu nta murundi atinjira mu gisoda nta murundi atodandaza nta murundi atoshinga ibanki ni ukuvuga ko mikuru mwene gihugu agiye kubivuga abantu bose bagize fondo commerce ni ukuvuga urudandazwa rukomeye ibijyanye n'amoko bariko barasambutse buri gishoboka umurundi ubu arazi ingorane afise ko ari l'objet quotidien kuvuga kubaho ingene yo kwitunga ku munsi icyokorwa rero kutiniki cyogwa ni kimwe cyogwa nuko amaleta ni kuvuga ko aba abenegihugu bajejwe gutunganiriza igihugu bashyiraho imigambi y'iterambere iboneka wajibu kisingora chogo kutisingora ane chugwa haruka kutajira kazi chaba faso ni na wakenyezi bakenera imitahe na au dukenee gushiri nguvu itugu mani nguvu ni hivi nguvu kukua ngukumbi kena kawa utuna batuki uboko mutana wao tushiri nguvu ingene ugwa haruka korona kazi koroni choru kora imiryango nkagira magara meza kugira ngo ikore agateka kama kenyezi kakuba hirizwa agateka kawa kakuba hirizwa nibaza ko habonetse imigambi y'iterambere iboneka ukabona iyo tujya mu iterambere nawe uzosora kuvuga ibyo by'amoko
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Derek muri neza Derek mwe twumva
ego ndabumva neza
muri hehe Derek kandi kazina
Wapi?
Kani kazina kawa nini?
Nisa mukanya wanga Derek.
Nizihiza duwa kujambo iki wazo chimbi ya mukanya gato?
Ebe nani nikiwa tunaisi kati wa kukubu wadi ya uhutumi kwa. Nasa kata mwazi ya iki ngochumu bise ye wa kimbozi ngana zite waki uragri kukubwa vya. Deki ni maji kukubwa biwa mwazi ha jirongo kufata wanuwa wati wa kize uruhara mu kwicanye nabaye mu myaka ya kera cyane ibibazo bibiri
murakoze Eric Derek ni ikibazo mubaje ni ikibazo Patrick Desire yamuremye yarabaye muri yakoze muri uyu murwi yaragize uruhara muri uyu murwi ariko yaravuyemo reka tumuhe ijambo ariko agira icyo avuze ku mukanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe mbere yuko
akoze Federico yego yatwenga yarahindutse mugabo ntiyahindutse cyane nuko mu nyuma uwo mugwi uzotanga icegeranyo ibyo bashikiriza inamashinga mateka n'umukuru gihugu bico cyaganya abarimo abarundi bagizora mu gukingira abandi abarundi bo babara babarica abandi abarundi bakingira abandi ibyavuzwe ibyo byose bizoba birimo niko iteko ryatubwira yari imeze nibaza ko n'iby'ubu ariko rimeze ibica bikurikira mu bisanzwe nuko hasi hategurwa umugwi uca wandika neza kahise k'igihugu gahuriwe ko na bose kuko n'aho abantu bavuga ngo ibitabo byaranditswe wayo cyangwa kuko kahise kahuriwe ko na bose kugira nk'uko abandi babivuza barugema barunyeretse kugira ngo ukuri kumenyekane
ni ndarusanze ni ambasaderi Gamaliel ndarusanze
ego ibyo ariko navuga kugira ngo iyo raporo rero izoshyikirizwa hanyuma abaza batunganiza bene igihugu n'icyo gihe baza bahari bazomenya rero iyindi ntambwe ikomeye mugabo hari ibintu bimwe bimaze kuba mu gihugu na cyane cyane nko gusubiza abantu ababenyazwe babarenganije muri azwa rw'igihugu wari uhari batari batangiye kuzasubiza ibyo nibyo bita fase de reparation nayo nyine heza kuba hanyuma burya ndashaka guhereza nta mutu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu ni umuntu yishe uwundi muntu umwe wese ni uko azokwemanga icyaha aciye ku gatwe kiwe nawe ucyemanga kubera ubwoko bwiwe
murakoze Defense Rugema mu amakuru atangazwa n'uko abami kenshi bamaba hejuru y'indyane z'amoko nashaka mu gusozera mutubwire inzira yofatwa kugira ngo amacakubiri indyane zifatiye ku ntara ku moko reka no ku bindi zigirwe umuziro mu Burundi ku bwanyu hoko guke
ku bwacu nibaza yuko abarundi twosubiza agatima mpembero tukaraba neza igituma Burundi bugeze aho bugeze intango yabyo murazi neza je nama ndabivuga wasenyuye ingoma y'Burundi yasenyuye Burundi ukuntu igihugu cyari gitunganijwe imbere yuko gushika twikukiye igihugu ntanjyane z'amoko zari ziriho hari uwigeze kuvuga ati gushika twikukiye igihugu cyatwagwa na Bibiligi rero nibaza ibyo bintu ko atari byo na gato murazi neza yuko igihe abadagi baza mu Burundi bavuga yuko yari protectora allemand ni ukuvuga bari baje gukingira igihugu ku ntwari isanzwe ihari n'Ababiligi ni uko tutelle belge nicyo bisigura ntibari baje gukura intwaro yari kugira bari bubatwara ntibari abakolonizateur bari bafise ishingiro ry'uko bategerezwa gukingira intwaro ihari ibyo bigasigura yuko umwami yaratwara umwami yarafise abaganwa biwe n'abandi bamufasha gutwara icyo gihe cyose abarundi ntibigeze nta na rimwe
ndabona kanya kandi
mugabo uko nagira rero ndabiheze mu mpaka kanya nuko abarundi twosubiza agatima mpembero tukaraba ingene twosubiza hamwe nibyo haravugwa abahutu n'abatutsi muri icyo gihugu cy'u Burundi mugabo z'abahutu n'abatutsi gusa bakibamwo ibyo rero kugira abo basubize hamwe nuko tubona neza nk'uko mwibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya kane ivuga neza yuko umuhari cyangwa umugambwe ushaka kugaruka n'intwaro y'ubwami biciye mu referendum bishoboka
ndabona ikiganiro tutakirangije neza
baba bishoboye twobiraba tukaraba neza yuko iyo ntwaro y'ubwami
ikiganiro tutakirangije neza mushinga he Defense Rugema nashaka ndagushimira cyane rwose ku kanya mwatso kugira ngo mugane ni radio Ijwi rya Amerika ndagushimira we ambassadeur Gamaliel ndaruzaniye ku kanya mwatso namwe Patrice Désiré yamurenye ndabashimiye cyane rwose ikana kunyisha umwahaye abakunzi bya radio Ijwi rya Amerika badutse kamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'izimbiro ndashimiye cyane rwose engineer Cornelius yadufashije mu buryo bw'izuma na Aloise Bigirimana yadufashije gushyira hamwe ikiganiro turabashimiye inshuti mwese bantu tuzira amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.